kumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana, nije ndongoye ibiganiro. Uyu munsi ni ku wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma yayo turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki, tubaye turabaha ikaze. Dutangura ibiganiro by'uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Perriero yatangiye uruzinduko ruzamugeza mu bihugu bitandukanye birimo Repubulika ya Congo, Tanzania, Angola, Misiri n'Ubufaransa. Itangazo dukesha Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Perriero azitabira ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi biyobowe na Benjamin Mkapa wigeze kuyobora igihugu cya Tanzania. Iryo tangazo rivuga ko urwo ruzinduko rujyanye na gahunda ya Amerika yo gushyigikira gahunda zo gukemura amakimbirane mu Burundi no gushyigikira kandi umuhuza Perezida Mkapa. Muri urwo ruzinduko Perriero azashimangira ko ibiganiro ari byo nzira yonyine yo gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi. Amerika ivuga ko inzira y'ibiganiro bihuriye mu impande zose ariyo izakemura ibibazo byo mu Burundi no kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Arusha. Amakuru dukesha ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba avuga ko ibiganiro bihuza Abarundi biteganyijwe kuva tariki ya 12 kugeza ku ya 14 mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru y'igihugu cya Tanzania. Muri urwo rugendo kandi Perriero azanaganira n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere n'abandi baterankunga ibijyanye n'ibibazo bya politiki bishingiye ku matora bikomeje kwigaragaza muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Umuyobozi w'umujyi wa Dallas muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko igitero cyahitanye abapolisi batanu cyagabwe n'umuntu umwe ku giti cye wamenyekanye nka Mika Johnson. Icyo gitero cyabaye kuri uyu wa kane igihe abantu bari mu myigaragambyo nyuma y'uko abirabura babiri bishwe n'abapolisi mu mareta ya Minnesota na Louisiana. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuyobozi w'umujyi wa Dallas Mike Rawlings yavuze ko uwakoze ubwo bwicanyi yasize inyandiko nyinshi zigamba zikanagaragaza uburyo azashyira mu bikorwa ubwo bwicanyi. Yahumurije abatuye uwo mujyi abasaba gukomeza imirimo yabo kuko uwakoze ayo mahano atakiriho. Guverineri wa Texas Greg Abbott we yavuze ko nubwo nyiri gukora ubwo bwicanyi atakiriho, hakwiye gukorwa iperereza kugira ngo abafashije uwo mwicanyi n'abandi bashobora kuba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi bagezwe imbere y'ubutabera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama wari mu nama y'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana mu bihugu bya Atlantic ya ruguru, ni ukuvuga iby'Uburayi na Amerika OTAN, yatangaje ko atazakomeza iyo nama nk'uko byari biteganyijwe. Obama yavuze ko icyo gitero ku bapolisi bari basanzwe bari mu kazi kabo kigayitse cyane. Imiryango ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi iratangaza ko uduce tw'amajyaruguru ya Nigeria twugarijwe n'ibibazo by'inzara n'imirire mibi. Iyo miryango igaragaza ko nta gikozwe icyo kibazo gishobora gukomerera igihugu n'imiryango ifasha imbabare. Imibare itangazwa n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abantu barenga miliyoni enye bugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa. Amajyaruguru ya Nigeria amaze imyaka igera kuri 7 ari mu bibazo by'umutekano muke uterwa n'umutwe w'itera bwoba wa Boko Haram. Nubwo umuryango w'abibumbye utaratangaza ku mugaragara ko Nigeria yugarijwe n'inzara, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye PAM rishinzwe ibiribwa muri Nigeria Sori Uwone yavuze ko niba nta gikozwe hashobora kuzavuka ikibazo gikomeye. Uwone yavuga ko batangiye kubona uko ikibazo cyifashe ubwo imiryango y'ubutabazi yatangiraga kugera muri ako gace kari karigaruwe na Boko Haram. Yavuze ko PAM yifuza kuba yatangiye kugaburira abantu bagera ku 431 mbere y'uko uyu mwaka urangira. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imirwano mu gihugu cya Syria yahitanye abantu bagera kuri 50 ku munsi wa nyuma w'agahenge guverinoma yari yatangaje ku munsi wa gatatu. Iyo mirwano yabaye mu duce dutandukanye tw'igihugu cyane cyane mu ntara ya Idlib iri hafi y'umupaka wa Turukiya no mu majyaruguru y'umujyi wa Aleppo. Ku wa gatatu ushize Syria yatangaje agahenge k'amasaha 72 mu gihugu cyose. Mu itangazo cyashize ahagaragara igisirikare cya Syria ntikigeze sobanura niba no kurwanya imitwe y'iterabwoba nka leta ya Kiyisilamu n'ishami rya Al-Qaida yitwa Al-Nusra nabyo byari guhagarara muri iyo minsi itatu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Syria witwa Syrian Observatory for Human Rights watangaje ko ibitero by'indege byahitanye abantu 23 barimo abana babiri ku musozi wa Darkush uri mu ntara Idlib. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyo bitero by'indege byaragabwe na Syria cyangwa n'ingabo z'Uburusiya. Ako gace gasanzwe kayoborwa n'imitwe irimo inyeshyamba zirwanya leta n'ishami rya Al-Qaida ryitwa Al-Nusra mu mujyi wa Aleppo. Uwo muryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko abantu 25 aribo bahitanywe n'iyo mirwano.
Turashimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Rimwe na rimwe abagabo barabera intambamyi abakenyezi babo mu mugambi wo kuvyara ku rugero. Aho ni mu gihe abakenyezi bababa imiliyoni 225 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bipfuza kuja ku buryo ariko bikanka kuko abagabo babo bataba babashigikiye nkuko biri mu cegeranyo co mu 2015 ca OMS ishami rya ONU yitaho amagara y'abantu ku isi. Ukudashikigwa n'inyigisho niyo nsiguro yo kutajijuka kw'abagabo nkuko UNFPA ishami rya ONU ryitaho igurirana ry'abantu ku isi ryabishyize ahabona mu 2010. Icyo baye cyiza ni uko amavuriro n'ibigo byitaho irondoka rijyanye n'amagara meza byotegekanya inyigisho ziharije abagabo ubwabo nk'uko ABBF ishirahamwe ryitaho imiryango ikorera mu Burundi ribihanura. Muri rusangi muri Afrika ibitigiri zerekana ko abantu baho baja ku buryo bwo kuvyara ku rugero byagiye byiyongera. Byavuye kuri 63% mu 2008 gushika kuri 63% mu 2014 nk'uko tubisanga mu cegeranyo cha OMS 2015. Ariko rero mu karere k'ubugaragwa bwa Sahara biboneka ko ibitigiri biguma bimanuka. Imvo nyamukuru n'injyane zitavana ko zituma imiryango isanzara niyigishwe bikwiye nk'uko PNUD ishami rya ONU gitaho iterambere ku isi ryabishyize ahabona mu 2009. Nk'uko muvyumva mu kiganiro Kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kuja inama kw'abubakanye ku buryo bwo kuvyara batandukanije imvyaro. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alan Eve Irankunda. Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Cankuzo mu ntara ya Cankuzo. Kuri kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira uruhara rw'abubakanye mu gutandukanya imvyaro ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane inamahoro
nuko bo byumvikana ko ari babiri bakagenda nko kwa muganga bakababwira ukungene bo byifatanywe mu gutandukanya imvyaro
umugabo yoha uruhusha uwo mugore kujya ku buryo bwo gutandukanya imvyaro
bokoresha uburyo ndemanwa nko muguharura ibiringo
hariho n'abagore b'ibigabo batemera kuja kwa muganga gutandukanya imvyaro kandi abagabo babo baba babikeneye nabo nyene bogenda kwa muganga bakabahizo mpanuro bakazitaho
aboza baritabiri amanama y'abaremesha kiyago bagakwikiza n'impanuro za muganga
Bonza barakurikiza impanuro bumva kunsamirize kandi nabagabo bagatahura yuko urya mugambi wo kwiyugaza burundu ari ngira kamara kugira batandukanye cyane
Ugutsinda ubwoba ku bakenyezi byo bangombwa mu gihe bashaka kumvisha abagabo babo ko bifuza gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero ivyo byoca mu biyago byo kwengengana bafatiye kuhindagurika ry'imibereho yo kubaho kw'abantu nk'uko bihanurwa n'abaganga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada ikindi cyo kwitwararika ni gushika bahicegeranyo abagabo kunyigisho baronswa ku mavuriro zifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza nk'uko abo bahinga babandanya bahanura ukujinama kwabubakanye mu nteguro yo gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero kurahindura imibereho yabo mu buryo bwiza aha twovuga nk'abavyeyi bitunganya mu bijanye no kuziganyiriza ibibondo mu mabanki amahera zo bafasha bageze mu bigero nk'uko bimeze mu bihugu biteye imbere Kaisa Liliane inamahoro adushikane mu ntara ya Cankuzo adushikirize umwidondoro w'umukenyezi yabaye akarorero mu gutandukanya imvyaro yisunze uburyo bwo kuvyara ku rugero
mupfaso ni Gimara Anyesi ndakuramukije
nawe
umwidondoro wanyu kuba ariko baratwumviriza no wahe
ndomoremye kandi ndomukenyeze yubatse cy'abana batatu umwana wa mbere afise imyaka 10 uwundi wa kabiri afise imyaka 8 uwa gatatu afise imyaka 5
ndabumvirije numva mwarashoboye gutandukanya imvyaro n'ijya hebanga ryanyu
baremesha kiyago ni batangwa kubitubwira ahanini kandi twarabyumva ku radio ngene babigenza hama twarabyumvikanye n'umugabo wanje turaza kwivuriro rikuru hama muganga araduhaye inyigisho bace baratubaza none mwahisemo uburyo ubwahe tetwa muganga twahisemo akanyuzi aradutunga dushyamwa ku kanyuzi
ko hari abo burya buryo bwo gutandukanya imvyaro bugora bukabankira ko babubandanya wowe vyagenze gute
je ntangaruka mbivyigeze bintu
Neza na neza ganyesi ni giki catumye uja ku buryo bwo gutandukanya ivyaro
Jewe na uhisemwe kubera umushinga ntahe wanje ntivyakunda kwaza arihangana yagomba kuguma arangura amabanga y'abubatse burumwanya wose cyambara ko no hava ntwarinda ntifuza
Ego kuba haratandukanije ivyaro byagufashije iki ku giti cawe hamwe no ku muryango wawe
Nashinga amagambo meza kandi ndakomeza ndashoboye kuremera umuryango wanje bakaronka ibifungurwa biba kwiye bakajya bagahaga kandi nk'abatwara ku ishure nk'abagura ibikoresho bibakwiye atamwana gumye muhira kubera nashoboye kubyara abashoboye kurera kandi abana ntibaguma baraguharagurika
imbere yo gukoresha uburyo bwo kwa muganga uwo ba wari warabanje gukoresha burya buryo kama
yego twararindira iminsi 15 igahera atamushinga nahe mubonanye muri cyo gihe
none ko numva ubwo buryo busanzwe bwo guharura bwari bwakwereye ni kuki warinze kuja kwa muganga
naritabye kamuku uko dashobora kwihenda guharura bisangiragiyemo
uno munsi two turayaga nugwa heruhara gumugabo wawe mu gutandukanya imvyaro
uruhara yagize yashinze ku gitigi cy'abana batatu cyangwa bane kandi yarampimirije ati bandanya kuri ubwo buryo nibage nk'amatariki gusubira kwa muganga acanyibutsa hama agahanura abagabo nkawe abagabo bibiga bakazara bumvisha akazara bahimpanura
dusubiye inyuma gato kubona wavyaye abana batatu tutabimenyereye mu mico yacu y'ikirundi na cane cane nk'ano ruguru mu kibano mbega bavyakira gute
mu kibane wacu bavyakiriye nabe kandi n'ubu ntibavyakira neza bavuga ngo ni guhonya umuryango ngo nukwije.
Mukibana bamaze kuza barakuvuga wowe ntacu byakugize mu muryango abo kwa nyoko bukwe hoho bavyakirie gute?
Nta ntege vyaduciye twe twagomeje muri umugambi nyene kandi niwe muramwanje akaba ari kuri ubwo buryo kandi twese twitavya kamarimwe
mbe nibishikukagira ako buti nk'ubu ko mvyaye bake nk'ubu vyoshika bakitaba imana nobura kunsigarana ivyo nibishikuka vyiyumvira
ivyo ntivyigabiza mu mutuna gato nico cimva nticegera kiyiza ivyo nibishikira bose cy'imana izoma nico nyene zorira bizoba impaye irandi meshe abana batatu ko bazobaho.
Ndumva uyu mugambi wo gutandukanya imvyaro warakunyuze none niyahe intererano uhabandi
mu kibano iwanje twebwe turafise nk'umunsi wa gatatu canke wa kane ku mugoroba ku macumi n'imwe ibikorwa tubirangije tukagenda mu bandi bakenyezi tukaganira tugashyiramo kandi gakuru ko gutandukanya imvyaro ukuntu yoja ku buryo n'ukuntu yokwihangana iyo yasamye imbanyi atayifuza.
Nubwahe butumwa woha abariko barumviriza Ijwi rya Amerika?
Ano hamagaza bakenyezi nkanje ko bobandanya uwo mugambi wo gutandukanya imvyaro. Navuga yuko abana basanga bameze neza kandi bakura abana bafise amagara meza bakagenda ku mashure bakiga neza.
Mukenyezi Gimara Anyesi, ndabakeje ko mwashoboye kuvyara ku rugero n'uwo mubakanye. Nongera ndabashimira ko mwatwakiriye mu rugi wanyu aha mucankuzi.
Naho turagushimira.
Mu Burundi ibice by'abubakanye vya baba 50 nivyo vyitezwe ko bizoba biri ku buryo bwo kuvyara ku rugero mu mwaka w'2022 kugivyo abagabo bashigwa imbere mu bazohimirizwa by'umwihariko kuko aribo akenshi bafata ingingo mu rugo nk'uko icegeranyo c'ibiro vyicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cyabishiza habona mu 2015 tumenyeshe ko ukudakoroka kwimbanyi hamwe no kutagwaragurika ari bimwe mu bishikira umukenyezi yitaho kuvyara atandukanyije imvyaro kugivyo OMS ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi rihanura abubakanye kwama bajana mu nyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza zitangirwa ku mavuriro n'ibitaro kugira ngo tutegere neza ibijanye no kuja inama kw'abubakanye mu buryo bwo kuvyara ku rugero. Mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiranye na muganga Petero Sinarinzi arongoye ivyimfata kibanza intara y'ubuvuzi ya Cankuzo.
Muganga Sinarinzi Pierre, ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Mbe irondoka rijanye n'amagara meza gifashe gute muri rusangi muri ntara ya Cankuzo?
Turashira mu ngiro umugambi w'igihugu ujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza tubicishije mu mavuriro atandukanye ari hagati mu ntara ashika 29 vuba tukatwakije dushirako abaremesha kiyago mu gukwiragiza umugambi mu banyagihugu mu kibano basanzwe baba.
Nize ntambamye none zikunze kwibonekeza.
Nizo ntambamye nyene zifatiye ku karanga k'abarundi w'ukundi kibondo. Nizindi ntambamye zifatiye cyane cyane ku barongoye abandi mu madini atandukanye usanga hariho uburyo bwo kwikinga imbanye umuryango utifuza bumwe bumwe badakunze gushira imbere cyane cyane nka burya buryo twita bwa kijambere.
Muri ico gihe muraheza mugakorana gute nayo madini?
Kila mwaka turakoranya abarongoye abandi mu madini atandukanye kuko washima sa madini yose atabitahura hanyuma tugahanira hani vyumviro. Turamaze kuronka amadini atari make adufasha mbere yo gusigura bene wabo kwa mugambi mwiza wanyagiwe ateze gukoresha kugira ngo bikingire imbanyi umuryango utifuza. Izindi ntamba hariho ibyo bakita nk'ibihuha ugasanga igihe kiva ku muryango kija mu bundi kugira ngo ntibakoreshe ubwo buryo. Izindi nizijanye n'abagabo kurya ntibitaba neza kakamo. Iri ntamba idasanzwe dufise ngaha mu Cankuzo n'ubukene bw'abakozi. Dufise abakozi bake cyane ntibiheza bitworohera gutanga cyangwa gutanga amaservise meza ku banyagihugu ku mwanya ubereye. Nini ntambamye ufata ku nguvu abagore?
Ego muratubwiye yuko abagabo batitabira uyu mugambi wo gutandukanya imvyaro mbe nyene ibijanye no kugaza burundu kumenga aha muri no ntari wanyu ntibikogwa wo vyifuza yogira ingorane
birakugwa mugabo ntikogwa ku rugero shimishije bitumwe nuko atabaganga benshi dufise babino se barahari
haruwa mumadze kubigirira muri no ntara
barahari mugabo ntibabigirishije ngaha mu ntara barinze kuja mu ntara ya Ruyigi
n'uyuhe mukenyuro muri ko murakoresha kugira abanyacankuzo bashobore kuvyara ku rugero
tumaze kubona yuko harantu dudashaka gushika twe twenyene dukora mu gisata cy'amagara y'abantu ubu tuho turakorana cyane gose n'abajeje intwaro abari tuho turakorana cyane niba baremesha kiyago ubu baranatanguye no kwegereza uburyo bwo kwikingira imbanyi mu jyango tifuza abanyagihugu
muganga Sinari Nzi Pierre murongo ya karere ko buvuzi ka cankuzo mukaba munarongoye vyimfata kibanzi ntara y'ubuvuzi ya cankuzo ndabashimiye
nane ndabashimiye
Rakoze Haisa Liliane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mategato mukumviriza karirimbo Burundi urasharije kigisha uburyo bwo kuvyara ku rugero Ganiro Nikira, Chichu ya Amerika. Gwaruka, Nimurambigwe. Muganga, Anita Munyana, ahejeje gushika, muri studio zacu. Akanaka jokanyu, kokumubaza, ibibaza zanira, kuruhara gwabu wakanye, mugutandu kanyinzaro. Tugeze mugache, mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Bega abishitse umugabo akagenda guhagarika Burundi kuvyara ntangaruka mbi kubijanye no kubangura amabanga yabubatse
oya namba ntangaruka nkeya agira yerekara ararangura amabanga yabubatse kuko ashishikara kuyakora neza atangorane nimwe agize
mbaza ndakwishura
Cyukuri muganga twagomba tubabaze kuvyara ku rugero ico iryo jambo risigura
Kuvyara ku rugero ni kuvuga gukurikiza umwana yakuze inyuma y'imyaka 2 n'inusu 3 kandi ukakurikiza uvyipfuza waganiriye n'umugabo wawe mukabona yuko hageze yuko umwana wundi akurikigwa Bisigura kandi yuko ari umukenyezi aba yasuye kumera neza umubiri wasuye gukomera yitegura iyindi mbanyi atamagara makeya afise eka n'ikibondo ciwe cakuze cyane n'ivyo kugwaragurika basubira byagabanutse
Waruka, nubu njene muganga, Anita Munyana, arashishikara kubaha insiguro, z'ibibazo bibakiye, tugeze ku gace ka kabiri, k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Muganga je nashaka kubaza kugira abana ntibaba intahe kandi bokwirikirwa ku myaka ingahe.
Bafatira ku myaka 2 n'inusu 3. Aho umwana umukurikije n'umwana abakuze n'umwana ushobora gutuma uti nzanira iki na kiriya kakikuzanira n'umwana ubuzi yuko ataza kukugora kuko mbere abatanguye kwigaburira ushobora kutunganya neza akazi ko muhira ofisi abana babiri bakurikirana uko onye
mbaza ndakwishura
muganga wananiwe na burya buryo bwo kwa muganga bwo gutandukanya imbyaro none yocaheba canke kwa muganga boshura kumufashiki
baraheza bakamwigisha bakamufasha mbere ni byiza yuko bigari bompi no kuvuga umugabo n'umugore kugira batahure kugira umugore aje ku buryo bwo gutandukanya imbyaro nuko baba babiyaze mu rugo hama wa mugabo yatahuye ko vyamunaniye agaheza akamufasha ari ca gihe cyo gukoresha agafuko akabitahura kuko murazi ko bigoye hagati mu rugo yuko agafuko kaza hama iki ni ca kabiri bashimye bwa buryo bwo guharura nabwo nyene bakabwigira hamwe umugabo mbere agaheza akitanga kugira afashe umugore wiwe mu guharura baheze batunga ganye neza imbyaro zawe
ikiganiro nikira cyitwa ya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo
mbaza ndakwishura
Senagira mbaze mwoshobora kudusigurira burya buryo kama bwo gutandukanya imbyaro ukuntu murashobora kubukoresha
Ikidede girafisa amabara atandukanye amabara yerekana yuko agiye mu butinyanka igihe abuvuyemwo n'igihe gifatiye yuko ari gihe cagasamo ibyo byose rero bagenda arahindukiza ku munsi iyageze mu gihe cagasamo bakihangana uburyo nibwo kuraba uruziri hajya umukenyezi uko iminsi igenda uruziri rwe rurahinduka kiya gihe burya uruziri ruba rurenduka akategera yuko ari gihe cagasamo akirinda canka kambara gafuko
mbaza ndakwishura
muganga nivyo yuko umukobwa akiri muto afashe burya buryo bwo gutandukanya imbyaro ashobora kuba ingumu muri kazoza
oya namba ivyo bijanye no kutamenya umwigeme wese atarubaka yifuza gufata uburyo bwo gutandukanya imbyaro arashobora kwegera abaganga bakayaga kuko atifuza kuvyara kandi akabona yuko ari kumwe n'umuntu bizeranye kandi bafite imigambi ariko ikibi cavyo nuko burya barashobora kugwara ingwara zica mu bimba vyirondoka ari umugera wa sida ari n'izindi ingwara zikomeye zishobora kugira ingaruka mu kurondoka kwiwe rero naho bakwiye kuguma bashishikara batahura yuko ni vyiza kuja ku buryo ariko bakikingira inshuro kabiri no kuvuga akajya ku buryo akongera kambara gafuko yari kararangura amabanga mpuza bitini
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu aha yugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo Burundi urasharije katwigisha uburyo bwo kuvyara ku rugero Jambo abanywanyi bacu uyu nzi yatwandikiye ni Firjance wo mu ntara ya Gitega avuga ko yamana umusonga mu gikiriza ukamumarako umunsi wose canke imisi ibiri kandi kumubabaza cyane akabaza uko yokwigenza
Fijanso wigitega ndakuramukije mu ntwani ndumva yuko usinzikaje n'ingwara itoroshe umusonga ni kintu kibabaza cyane kandi umusonga utegwa na byinshi rero ga Fije egera umuganga kuko jewe nka muganga no kubaza ibibazo bitandukanye kugira ntahure igituma uwo musonga ubugira ntuheza nka gutuma nibipimo rero nico gituma impanuro no guha nuko kwegera umuganga agaheza akakwandikira n'umuti ubereye urakoze
Uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka utanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti urya nk'inka ugapfa nk'imbwa bikubwiye iki
bikubwiye iki
Tufate urashura kwibaza kufise nk'ibintu byinshi kacho vuga tereka ndabige ati ntibizohera nababurebure kandi niho ndayiboneye harije usanga vyaguheranye ugacubura nyene icyujya muri ico gihe ugacugana mbere ukagenda no guseka no mubandi kandi warubifise niko nibaza kare cyo busikura
bikubwiye iki
Urashobora kugira ibintu byinshi ukabimarira mu isoko abana babo babura ico barya uvaho ukaja kwiba ugasanga no mu nzu ntacu cimariye ndetse n'ababanyi bakagucisha mu igisho nico gituma no ubu turiko turaraba uburundi bwacu butigera butera imbere bivanye no gusesagura kw'abantu
bikubwiye iki
urya nk'inka ugapfa nk'imbwa bisigura ko niwarya byinshi ugasesagura ukibagira hazogera igihe ivyo bintu bigahera ukazosigara atana kimusigaranye ni hamwe nyene ucupfa nabi kandi ubwa mbere warufise ibikwiye urumva rero biduhanura ko twoza turakoresha ibintu ku rutonde kugira ngo ntituzosigare turiba kandi ubwa mbere twari dufise vyinshi
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'uruhara rw'abubakanye mu gutandukanya imbyaro nshimiye Kaisa Liliane n'amahoro yafashije gutororokanya majwi mu ntara ya Cankuzo nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 amajani 9 na 3 amajani 7 na 90. Alain Yves Irankunda nije mwari kumwe kuri mikro ndabifurije amahoro n'urukundo ahiwanyu.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira. Mu masegonde make ni kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse neza. Dususuruki.
Yego uko tandeba itani cyangwa Roger wa Nazaro gishusha cyangwa umwana wa disanganiro yo ngaha mu Burundi. Nabona cyangwa